ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migusha shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu, turi no kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kuri Y3 radio yacu voa.com. Hano muri studio ya 10 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma
na Fideniyo Ngabonanje, ndabaramukije ndabaha ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya.
Leta y'u Rwanda yisubiyeho ku cyemezo yari yarafashe gitegeka amashuri yose kwigisha mu rurimi rw'Ikinyarwanda kuva mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugeza mu wa gatatu.
Bishingiye ku byo mwasabye, ni byiza ko twakwigisha mu rurimi rw'Icyongereza kuva mu P1 kugeza mu P6.
Uwo ni Eugene Mutimura, Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda, nyuma y'inama yagiranye n'abayobozi b'amashuri yigenga mu Rwanda.
Ishyirahamwe Mpuzamakungu ONU ryatangaje ko ririko riha imfashanyo y'ibifungurwa Abanyazimbabwe bagera ku miliyoni 4.1 million.
Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanenze Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa kubera amagambo aherutse kuvuga ku muryango wa OTAN.
Korea ya Ruguru yasubiye kugabisha ko itariki ntarengwa ko y'impera z'uyu mwaka kugira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibe yashikirije ibyo ihebe icyo gihugu mu biganiro ku bigwanisho ruhonyanganda iriko iregereza.
Ubushinwa bwategetse ko guhera muri uku kwezi abantu batangira gutunga telefoni zigendanwa bagomba gufotorwa mbere yo kwiyandikisha ku mirongo n'ibigo by'itumanaho bitanga imirongo mishya. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateganyirije ni mukanya, ntimujye kure. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino. Fidel Niyongabo.
Urakoze Geoffrey. Korea ya Ruguru yasubiye kugabisha uno munsi kwa kabiri ku itariki ntarengwa ko y'imperazi y'uyu mwaka kugira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibe yashikirije ibyihebe icyo gihugu mu biganiro ku bigwanisho ruhonyanganda iriko iregereza. Mu itangazo icegera cy'umushikiranganda ajeje imigenderanire ya Korea ya Ruguru ku bibazo bijanye na Amerika, itangaje ko byose bizova kuri Amerika ku bijanye n'ivyo itegerezwa guhebera igihugu ciwe. Yaranebaguye kandi utwigoro twa Amerika two kugirana ibindi biganiro na Korea ya Ruguru, itangaje ko ivyo ari amayeri ya politiki Amerika iri kikoresha. Ibiganiro hagati ya Amerika na Korea ya Ruguru vyarahagaze kuva mu kwezi kwa kabiri. Korea ya Ruguru isaba koroherezwa ku bihano yafatiwe na Amerika imbere yo kwiheba ubushobozi bw'ibigwanisho ruhonyanganda ifise. Imari vya Amerika yarabihakanye. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko yishimiye ko umutegetsi kizigenza wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un azokora ibintu bitumbereye, amenyesha ko afitanye imigenderanire myiza nawe.
Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanenze Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa kubera amagambo aherutse kuvuga ku muryango wa OTAN wo gutabarana hagati ya Amerika n'Uburayi ko ngo ukomeje gupfa uhereye mu bwonko. Avugira iruhande rwa Jens Stoltenberg, umunyamabanga mukuru wa OTAN, Perezida Trump yavuze ko ijambo Macron yavuze kuri uwo muryango ari ribi, ko nta ukwiriye kuvuga atyo. Kuva Macron abwiye The Economist, ikinyamakuru cyo mu Bwongereza, mu magambo yakomeje gusobanura ko ari yaragamije kwerekana ko uwo muryango ukeneye kwikubita gashyi ukita ku bibazo biwureba kuruta guhugira ku mibare y'amafaranga buri munyamuryango atanga mu rwego rwo gutunga ingabo zawo. Mu kanya gashize mu kiganiro Perezida Macron yagiranye na Trump yongeye kuvuga yuko atisubiraho ku magambo yavuze. Kubava Perezida Donald Trump yaje ku butegetsi mwaka 2017 yakomeje kuvuga ko Amerika itanga inkunga y'ikirenga muri uyu muryango. Stoltenberg yashimiye Trump ko kuri uyu wa kabiri avuga ko kugaragaza ikibazo byatumye ibindi bihugu byiyongeraho miliyari 130 kuyo byatangaga ku ngengo y'imari yo gutunga ingabo kuri uwo muryango, ndetse ngo bikaba biteganijwe ko izaba igera kuri miliyari 400 mu mwaka w'2024. Uretse birebana n'ingengo y'imari, abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango baraza no kuganira ku ngamba zo kurwanya iterabwoba, uburyo bwo kurinda ikwirakwizwa ry'intwaro, imibare imibanire y'umuryango wa OTAN n'Uburusiya hamwe n'ubuhangange bw'Ubushinwa bukomeje kwiyongera.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje uno munsi kuwa kabiri ko amasezerano mashasha yerekeye ubudandaji n'igihugu cy'Ubushinwa ashobora kuzorindira gushika inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu azoba muri Amerika mu kwezi kw'11 mu mwaka uza w'2020. Inyuma yo kwizo mpande zibiri zidashoboye gushika ku masezerano, inyuma y'ibiganiro byamaze imyaka ibiri hagati yazo. Perezida Trump ari Londres mu nama y'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN. Imenyesheje ko atatariki ntarengwa ko afise, avuga ko atakibazo afise cyo kurindira gushika inyuma y'amatora yo mu mwaka w'2020 muri Amerika ku vyerekeye amasezerano mu vy'ubudandaji n'Ubushinwa. Amasoko y'imitahe muri Amerika n'Iburaya yatakaje agaciro bikomeye inyuma y'ivyatangajwe na Trump. Ivyatangajwe na Perezida Trump bibaye umunsi umwe inyuma y'uko atangaje ko azofatira ingingo zijanye n'amatagisi ku bidandazwa bivuye mu bihugu vya Brazil na Argentine. Ivyo ngo kubera ivyo bihugu vyompi vyafashe ingingo yo kugabanya bikomeye agaciro k'ifaranga ryavyo. Radio ya Amerika i Washington DC ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje uno munsi wa kabiri ko ririko riha imfashanyo y'ibifungurwa abanyazimbabwe yagera ku miliyoni 4,100,000. Icya kane cy'abanyagihugu mu gihugu aho kubura ibintu ngenderwa ko vyunyuwe n'itesuka rikomeye ry'ifaranga ry'igihugu hamwe n'inkurikizi z'uruzuba rwaranzwe mu gihugu. Igihugu cya Zimbabwe kigeze kuba igihugu ata munyagihugu n'umwe yicwa n'inzara. Yamara muri iki gihe icyo gihugu carasinzikajwe n'ibibazo bikomeye byerekeye ubutunzi, ibibazo by'ibifungurwa hamwe n'itesuka rikomeye ry'ifaranga ry'igihugu. Umuyobozi w'ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu ritanga ibifungurwa ku isi PAM mu gihugu cya Zimbabwe Eddie Rowe avuga ko bafise impungenge zikomeye ku kugena ibintu biriko bitera biyanzara muri Zimbabwe. Amenyesha ko ibintu bishobora kunyuka kurushiriza mu gihe batofasha abanyazimbabwe. Zimbabwe yaronse rimwe gusa igihe gisanzwe c'imvura mu kiringo c'imyaka 5 irangiye. Hari imiryango y'abanyazimbabwe baje kuryama abashonje. Umuvugizi w'ishyirahamwe PAM Bettina Lucher avuga ko ibintu biteye agahinda mu gihugu cigeze kuba gifise ivyo kigaburira abanyagihugu n'umusesekara cashorera mu bihugu bibanyi hamwe no mu mahanga.
Leta y'inzibacyuho ya Sudani yakuyeho itegeko ryabuzaga abagore imwe mu myambarire yafatwaga nk'idakwiriye rikanababuza kunywa inzoga. Leta kandi yasheshe ishyaka ryahoze riri ku butegetsi isaba ibintu bibiri by'ingenzi ku bigaragambye bashyigikiye demokarasi muri Sudani. Minisitiri w'ubutabera muri Sudani Nasraddin Abdul Bari yavuze ko amatora yo gukuraho iryo tegeko no gusesa ishyaka rya National Congress Party ari intambwe ikomeye itewe y'impinduramatwara muri Sudani. Abantu 11 bagize akanama k'ubuyobozi bushya muri Sudani n'abaminisitiri 23 batoreye iseswa ry'ishyaka rya National Congress Party n'ifatirwa ry'umutungo waryo. Abdul Bari aravuga ko iri tegeko ryakuweho ryari ryarateye ikubitwa ihohoterwa ndetse n'ifungwa ku bantu bamwe mu miryango myinshi muri Sudani. Iki gikorwa cyakirijwe yombi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko iri tegeko ryatotezaga abagore ryari ryarataye igihe ko ari rimwe mu bisigisigi by'ingoma ya Omar al-Bashir wahiritswe ku butegetsi abumazeho imyaka 30. Radio ijwe irya Amerika ivugira hano i Washington DC muje no kuri YouTube no kuri Facebook mukurikire aya makuru mukanya turabatwara mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika mu mbabarire. Ayo mukarere k'ibiyaga bigari tuyahereye mu Rwanda aho Minisiteri y'Uburezi yemereye amashuri yigenga kwigisha mu ndimi z'amahanga asanzwe yigishamo. N'icyemezo kije gikurikira icyari cyashyizweho mu mezi abiri ashize aho iyi Minisiteri yasabaga ibigo by'amashuri byose byigenga kwigisha mu rurimi rw'Ikinyarwanda kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugeza mu mwaka wa gatatu. Iki cyemezo cyanejeje abayobozi b'ibigo by'amashuri yigenga. Asumuta Kaboyi nibyo tubwira.
Icyemezo cyari gitangarijwe mu nama yahuje Minisitiri w'Uburezi Eugene Mutimura n'abayobozi b'ibigo by'amashuri yigenga ubwo baganiraga ku gitegurwa ry'umwaka w'amashuri 2020. Ibi bibaye mu gihe hari hashize iminsi mike amashuri yigenga guhera mu mashuri y'inshuke kugeza mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza asabwa gutanga amasomo mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Mu mpera z'ukwezi kwa cyenda nibwo Minisiteri y'Uburezi yari yatangaje ko ikigo cy'amashuri kigenga kitazubahiriza gahunda zo kwigisha mu rurimi rw'Ikinyarwanda kizahita cyamburwa uburenganzira bwo gukorera mu gihugu. Iki cyemezo ntikigeze cyubahirizwa, ariko abayobozi b'ibigo by'amashuri bakomeje kwerekana ko iki cyemezo kizababangamira. Minisitiri Mutimura yabwiye abayobozi b'ibigo by'amashuri yigenga ko yumvise ubusabe bwabo.
Dushingiye ku byo mwasabye, ni byiza ko twakwigisha mu rurimi rw'Icyongereza kuva mu P1 kugeza mu P6. Cya kabiri, ni byiza ko twakora uko dushoboye kose kubera ikibazo dufite tuzi mu ndimi zose muri rusange. Turagira ngo tubibutse ko Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse n'Igifaransa ari indimi twemera yuko zigishwa mu mashuri mu buryo butandukanye. Ariko priere ari akarusho ko Icyongereza ari n'ijambo bisa mu mashuri yose. Nta gitangaza rero kuba dusaba yuko mwigisha ururimi rw'Icyongereza kuva mu P1 kugeza mu P6.
Iki cyemezo cyishimiwe cyane n'abayobozi b'amashuri yigenga. Bari bamaze iminsi bafite impungenge ko Leta nikomeza kubasaba kwigisha mu Kinyarwanda gusa mu myaka itatu y'amashuri abanza bizabagiraho ingaruka, kuko hari ababyeyi benshi cyane cyane abifite bari biyemeje kujyana abana babo mu mashuri yigenga ariko yigisha muri gahunda mpuzamahanga.
Hari amakuru yari yagiye asohoka bavuga yuko amashuri yose agomba kwigisha mu Kinyarwanda kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu wa gatatu, ariko ngira ngo amatsiko twari dufite arashize. Umwanzuro uvuyemo ni umwanzuro mwiza, ni umwanzuro udushimishije, kuko batwemereye ko dukomeza kwigisha nk'uko twajyaga twigisha tukava mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu twigisha mu Cyongereza. Ntabwo byari byoroshye, kuko mu gihe tugezemo gutegeka umwana w'umunyarwanda kumubwira ngo yige gusa mu rurimi rumwe ni nko kuvuga ngo bamuzirikiye aho n'umunyarwanda ugiye kubaruka gusa. Bari bamaze rwose kubitubwira yuko nimba ari ukwiga mu Kinyarwanda kuva mu mwaka wa mbere ko abana babo babajyana
guhindura gutyo ururimi umwana yahoraga yiga mu Cyongereza hanyuma akiga mu Kinyarwanda ni ibintu bikomeye cyane, kandi ni ibintu byari bikomereye ababyeyi. Abantu bahindura batabanje kubivugana, ibi bintu nabyo bya bituma ababyeyi usanga nabo basa nk'aho bavuga bati abana bacu bariho barahuzagurika mu kwiga.
Mu kwezi gushize nibwo ijwi rya Amerika ryari ryakoze inkuru kuri izi mpinduka, maze ababyeyi bagaragaza ko impinduka za hato na hato za Minisiteri y'Uburezi arizo ntandaro yo gutakara kw'ireme ry'uburezi ryifuzwa.
Minisiteri y'Uburezi y'u Rwanda igira impinduka nyinshi, wibaza impamvu hahoraho impinduka. Rimwe bati twigishije Ikinyarwanda tugeraho twumva ntibishobotse turabihindura, noneho umwana atangira hasi Igifaransa, ariko iyo ugeze kuri terrain ukareba uko ibintu biba birimo kugenda byica mu mutwe w'abiga, ukabona ko byaba bigisha cyangwa bigishwa bombi barasa nk'aho bari mu rujijo, ntabwo bazi ngo ejo bizarangira bite.
Minisiteri y'Uburezi kandi yanasabye ababyeyi kumenya guhitamo amashuri abana babo bigamo. Minisitiri Mutimura yasabye ababyeyi kwirinda guhora bajya gushaka amashuri mu bihugu bituranye n'u Rwanda.
Ibyiza byose ntabwo biba mu mahanga, cyane cyane iyo tugeranyije ireme ry'uburezi mu bihugu duhanye imbibi. Birababaje kubona abana bacu tubohereza hirya no hino mu mashuri y'ibihugu duhanye imbibi, kubera ko twabwiwe yuko aya mashuri ari meza, ariko mu by'ukuri tuzi ko atari meza.
Icyemezo gifashwe mu gihe umwaka w'amashuri 2020 uteganijwe gutangira tariki ya gatandatu z'ukwezi gutaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi, umushikiranganji w'intwara yo hagati ahamagarira umunyagihugu wese kwigenza nk'umukozi w'iperereza mu gukingira umutekano. Pascal Barandagi yavuga ko umutekano utosekazwa n'abantu basamara, ntibamenye ko igikorwa cyo gukingira umutekano ari icy'abantu bose nk'uko bikorwa muri Tanzania. Umushikiranganji n'umukuru w'inama y'igihugu ijeje umutekano bamaze iminsi bagendera intara zihana urubibe n'u Rwanda, bakangurira abahaba kurikanura. Eroje Burikaneza araduha ibindi kuri iyi nkuru.
kuva mu cyitoke mu ruraruko bushiburengero aheruka kubera igitero leta ya Burundi yegetse ku ngabo z'u Rwanda gushika mu Kayanza mu ruraruko ubutumwa bw'umushikanganje barandagiye kubajeje intwaro abari mu makomite y'umutekano inzego z'umutekano n'ubutungane ni bwa bundi
nta urutamo umubanyi twagize amahirwe atariyo iyo kubangikana igihugu cy'u Rwanda sitse twabisabye mugabo byagenze uko twaragize amahirwe mbashya kugira umubanyi mu Rwanda uko rero biri ko tutabisabye akaba ari inyamizo y'Imana tubire nk'uko ariko tumenye ingene tubibamo kubera byamaze kubonekeza yuko uwo mubanyi wabo hakurya atubaniye nabi ibi rero bidusaba ko dukora by'ukuri joro n'umutaga tukazirira kuva ku gihengeri kinini gushika ku gahengeri gatoyi tukazishyira ku kuzitirira kayamwe
General de Brigade Manuel Miburo na batwari inama y'igihugu ijejwe umutekano asanga hatitwararitswe amakaye y'ingo atagashoboka
muri iyo ntumbero y'amakaye domenaje dutegereza kumenyana ntaryo kandi buri munsi abashyitsi bagendeye imitumba yacu haba mu mahoteli cyangwa mu mihana ntimuyobewe ko ari ingo z'ikibi ziri mu bihugu duhana imbibe zitifuza ayo mahoro n'iterambere turiko turayajyaza Mwame lero mukaze, nizitu che mujangu mye, wazitu hanga wanizu mutekano, ejo tisvire mihumbi, tuure wa mutekano, tuure ya mahoro, tuure na jatera mbele. Mazi jitu majikuwa kakupa muri yinuwa wa nshasha hivi humbi vili na katano, tisvire kubipo mora, tisvire kubiri kwa nye kira kumutu. Iki huku chanchi kira kisi mbibe, jihana ni vinti vihuku, bitukikishe, mnyaji huku wese ero, ahamakari wekuchungera,
Mu kurucungera neza bwana barandagiye asaba abarundi bose gufatira akarorero ku Tanzania.
Burya rero mu gihugu gifite abene gihugu bagikunda by'ukuri. Umwene gihugu wese ajejwe iperereza. Si vya bindi mugera bavuga ngo aha ngujya ngakora ngo muri dokimentasi. Oya, yekada na wewe ukora muri dokimentasi. Hari ibihugu dukunda gufata ku rurero bwiza aha kujya iwacu muri Tanzania. Wihenze ugahonyoraho ugihonyoraho uri mu Burundi. Ukarengana naho wishitse uruhusha ukarengana ufite inkoho mu minota nk'abahenzi tarenga 15 15 Dar es Salaam bakabizi
abatangwa ku rugero saba Tanzania gusa
abashinwa bamata bakakarurira ku gihugu abashinwa n'abantu babere badafina mugiye mu nama mugenda mwapfundika ijambo muraje hamwe mwese kandi nabonye rega hagi imigwi y'amashengero amadini imigwi y'abatukura cyane na bukebuke cyangwa iriho muga ku gihugu bagenda rumwe wihenze mu nama ukavuga igitano kare nico mwapfundi bacha baba tubahana bagenda mu cyumba bakagukuri simoni ka 20 ukuyibutura batisura wambare kandi nturire ucuja muri saru bihindure uvuge yuko bari wihenze wewe nyene ewe gatusubira ati murantu gatoyi bijana buze nihenze kandi sina nabirazwe neza utwenga ukabivuga utwenga undeserewe abandi barashaka ko mama cyo bwana nuko bimeze nuko igihugu kumva igihugu
umukuru w'inama y'igihugu wijejwe umutekano na wabona ubushomeri buri mu rwaruka bushobora kuba kimwe mu bitera umutekano muke
hariho ubushomeri cyane cyane ubushomeri bw'urwaruka igwirana rya twebwe barundi cyatumye igitigiri cy'urwaruka rurondera akazi kiba kirekire ku buryo leta isanga ifite amikoro make yo kubaronsa akazi bose ni nacyo gituma mwebwe mujejwe intwaro mubwirizwa kuba hafi y'uko rwaruka mukarushyigikira muragabe rero ntihagire abansi bashaka guhungabanya umutekano babeshya urwo rwaruka rwacu mu kurukwegera mu nzira zidashyika ejo dusange ruvuga ngo iyo menya sinari gukurikira inkozi z'ikibi
izi ngendo z'abategetsi zibaye inyuma y'igitero cyabaye ku basirikare b'abarundi muri komine Mabayi intara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero mu ijoro ryo kwa 16 rishyira uwa 17 ukwezi guheze mu ndwi uheze umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntagwamiye yasohoye itangazo yagize ingabo z'u Rwanda kuba izo zakoze ico gitero avuga ko cyahitanye abantu n'ibintu Roger Urika neza ijwi rya Amerika
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC. Abamugaye bitabiriye ibirori by'umunsi mpuzamakungu wahariwe kumenyesha ko bahura n'ingorane nyinshi mu buzima bwabo bwa minsi yose, umushikiranganji ajejwe amenyesha ko umushikiranganji abijejwe ariko ko ibimaze gukogwa kugira abo bamugaye bashobore kubaho neza ari byinshi, ariko akanemeza ko intambwe ikiri ndende. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana.
Ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe abagendana ubumuga vyabereye ku mago mukuru wa politiki Gitega vyitabiriwe n'abamugaye ku bwinshi, aho bashima mbere kubona batumirwa. Ariko rero bamenyesha ko ubukene barimwo butuma bataronka ibikoresho vyankenerwa bubabangamiye, bagasaba leta gukora ibishoboka byose kugira bafashwe.
Ingorane kenshi dukunda guhura akenshi nk'ubu unye twebwe nk'uburyo bwo kwiyunguruza buratugora, kandi ntidushobora no gushika nk'ahantu hari hose ku buryo amazu barayubaka ukuntu nk'ubu nk'amayesikari yatugora kuduga, bumva bugaragaza nk'abantu baza barubaka amazu bakaza barubaka ahantu dushobora gushika twese.
Ni ukuri urazi ko tugenda nk'uko ubibona, twebwe urabona ko dufise amaguru make, iyo duciye nko mu ibarabara baratuburagiza bakatucisha nko mu yandi mayira, kandi dufise ubukinga budashoboka nk'abajejwe umutekano abapolisi akatubwira ngo duce tugashya ahantu bitashoboka ngo dushyireho ubukinga kwacu, kandi nka benshi turabura udupine dushyirako twasahubwa nk'umukuru w'igihugu ko yo dufasha akazi araduha nk'udupine dushyirako n'utu dukinga twacu tugenderako.
Urabona nk'uko kwanje njye imbuzi n'ibyuma ngenderako sinshobora kuva aho ndi, kandi aya mapara yo twambaye tuyagura amahera, nanjye ndumukene cyane sivisi kinterera nk'ubu ndi muheba mbere ngo ngende ndabura uko nahora. Muragira icyo mushoboye rero mudufashe murabe, kuko amafaranga badusaba kuri senari ntayo turonka. Mudufashe rero muduhe agakarata tuzaha tubereka badukorere ku buntu ko tutishoboye muzamukotwa.
Martin Vyabandi arongoye ubushikiranganji bw'agateka kazina muntu wewe amenyesha ko leta yitayeho cyane abamugaye, arashikiriza ibimaze gukogwa.
Aha twovuga nko kugorora no kuronsa abagendana ubumuga ibikoresho byo kwiyunguruza, kubigisha imyuga itandukanye no kubaronsa ibikoresho bijanye n'imyuga bize, gushyigikira ibigo n'amashyirahamwe y'abagendana ubumuga mu kubaronsa uburyo bujanye no gushyira mu ngiro imigambi yo kwiteza imbere, itanguzwa ry'inyigisho zidakumira abagendana ubumuga mu mashuri y'akarorero n'ibindi byinshi. Mu bijanye n'amategeko ku igendekerezo rya 2026 ntwara ne 2014 leta y'u Burundi yarateye igikumu ku masezerano mpuzamakungu agenda gakeka kabagendana ubumuga, yaremeje kandi initegeko ry'igihugu rijanye no gushyira mu ngiro ayo masezerano, ariko kwirengagiza kandi ko inama shikiranganji yakoranye ku igendekerezo rya 19 ruheshe muri uyu mwaka yemeje politike y'igihugu n'indinganizo y'ibikorwa ibyokorerwa abagendana ubumuga muri iyi myaka itanu iri imbere kuva mu mwaka wa 2020 gushyira mu mwaka wa 2024.
Ngaje nivyo abandi amenyesha ko leta ikora vyinshi muri ico gisata. Umwigisha wa kaminuza Simeo Barumwete nawe nyene agendana ubumuga yakoze icigwa ku izina ry'urunani rw'abagendana ubumuga n'ibiro vy'umuhuza w'abarundi, amenyesha ko muri rusanga abagendana ubumuga bakumirwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu.
Imwe rimwe mu maservisi n'abo mu migambi novuga ya leta nyamukuru mu kutubona na cyane mu bijyanye n'amashuri, mu bijyanye n'amagara y'abantu, mu bijyanye no gushyikiriza amakuru, mu bijyanye novuga n'ibintu byo kunezerezwa cyangwa ibintu bijyanye n'imico n'akaranga, usanga abagendana ubumuga bakumirwa. Umuntu yavuga nk'iz'amashuri cyane cyane nk'abantu batumva neza, abantu batabona neza cyangwa batabona na gatoyi, hari igihe usanga amashuri yabo bagarukira mu mashuri mato mato, ugasanga bashobora kurangiza amashuri yisumbuye na za kaminuza ngo babarimu cyangwa bakore n'ubundi buzima mu buzima bwa leta cyangwa mu buzima bw'abikorera ubwabo, nabo bashobore kuba kwitunga nk'abandi. Ugasanga rero muri ayo maserivisi leta itanga cyangwa abikorera utwabo batanga, abagendana ubumuga ntibigira biyumvira ngo nabo abashikire.
Simeo Barumwete amenyesha ko no gufasha abagendana ubumuga mu Burundi bigoye cyane kuko atabiharuro ntabanduka bihari n'abashaka gufasha bufatirako. Amenyesha ko ibiharuro bihari ari ivyo muri rusasuma y'abantu y'umwaka w'2008 aho abagendana ubumuga bari barenga gato ibice 4% by'abarundi muri cyo cigwa cyashizwe ahabonegenekezo rya 2024 ukwezi kw'icenda uno mwaka abagikoze barerekana kandi ko abantu bagendana ubumuga ari bantaho nikora ku bice 75% mu bijanye n'ubutunzi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana. Abakuru b'ibihugu n'abaza leta bagize umuryango wa OTAN wo gutabarana hagati y'Uburayi na Amerika bateraniye i Londres mu Bwongereza mu nama batangira kuri uyu mugoroba banizihiza imyaka 70 uwo muryango umaze ushinzwe. Barashaka kongera kugaragaza ko uwo muryango ugifite imbaraga, ariko bakeneye no kumenya niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziwushyigikiye koko. Venuste Nshimiyimana ni umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Umuryango wa OTAN ugizwe n'ibihugu 29. Ababihagarariye bose bitabiriye inama ibera i Londres mu Bwongereza. Iyi nama iteranye mu gihe intambara ikomeje mu majyaruguru ya Siriya kubera ko Turukiya yiyemeje gutera karere kagenzurwaga n'abakurde. Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya nawe yitabiriye iyi nama. Nibutse ko Trump yafashe icyemezo cyo kuvana ingabo ze muri Siriya atagishije inama bagenzi be mu muryango wa OTAN. Abagize umuryango bakomeje kwibaza igituma ubaho igihe ibihugu bimwe biwugize nka Turukiya bikomeje kugirana umubano ukomeye n'Uburusiya, igihugu gihanganye na OTAN. Icyo nicyo kibazo rero bagomba kuva hano bashubije, bakagaragaza ko bashobora kunga ubumwe. Nibutse ko igihe ingabo za Amerika zavanwaga muri Siriya nta kubaza abandi icyo babitekerezaho, byatumye Perezida Emmanuel Macron w'u Faransa avuga ko umuryango wa OTAN ni wapfuye uhereye mu bwonko. Perezida Trump yavuze ko mugenzi w'Ubufaransa yakoresheje amagambo yo gusebanya Perezida Trump, nubwo atakivuga ku mugaragaro ko ashaka kuva muri uwo muryango. Akomeje gutunga gatoki ibihugu bimwe bidatanga umusanzu wabyo. Atishimye ko uvuze ko mu myaka myinshi ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze amafaranga menshi muri OTAN, mu gihe hari ibindi bihugu byishyura make ugereranije n'inyungu bikura muri uwo muryango. Ibyo rero turimo turabihindura kandi ni ngombwa kubera ko dufitemo uruhare rukomeye, kandi ntekereza ko tutarimo OTAN ntiyamera uko imeze nk'uko twabiganiriyeho cyane. President Trump yavuze ko magingo aya hatangwa umusanzu wa $331 million, ariko ko ayo mafaranga agiye kongerwa akagera kuri $400 million. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron wari mu kiganiro iruhande rwa Trump hamwe n'abanyamakuru yavuze ko agihagaze ku magambo aheruka kuvuga. Ati ndabizi ko amagambo navuze yateye abantu kwibaza, abantu benshi, kandi n'ubu nabisubiramo. Iyo urebye uko OTAN imeze n'uko yagombye kumera, ni umutwaro tugomba kwikorera twese, kandi Perezida Trump amaze kubibutsa imibare imwe kandi nyayo igaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze amafaranga menshi mu gihe cy'imyaka myinshi muri OTAN. Ibyo ndabyemera rwose, niyo mpamvu nemera ko Uburayi bugomba kugira uruhare rukomeye mu kubaka OTAN. Ibyo kandi nibyo turimo dukora. Perezida Trump yatangaje ko yishimiye ko abagize umuryango wa OTAN biteguye kongera amafaranga atangwa muri gahunda yo kurengera ubusugire bwabo, ariko akomeza avuga ko uwo mutwaro ntawe ukwiye kuwusunikira abandi. Nyuma y'amezi 18, Perezida Trump avuze ko ashobora kuzava mu muryango wa OTAN ibihugu by'Ubufaransa n'Ubwongereza byongereye umusanzu wabyo. Gusa rero ku bihugu 29 bigize uwo muryango, ibihugu bitandatu gusa hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo bitanga umusanzu wemejwe ungana na 20% by'umutungo mbumbe w'igihugu. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Aha rero niho turangirije amakuru n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri isaha kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimire Engineer Peter Hande yadufashije mu buhinga bw'ibyuma, na Fatou Ali Maskara yadufashije kwegeranya ibi biganiro, n'uwo bihagarariye Eddie Gwema kuri mikrofoni ari kumwe nanjye Fidel Niyo Ngabo na mugenzi wanje Geoffrey Mutagoma. Mugire rero ibihe byiza, mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu rurimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Mukirindira mwese, mugire ibihe byiza.